Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika mukirundi no mukinyarwanda Washington DC. Niyo nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Amwe nange Jeffrey Mutagoma nange mbahaye ikaze mu makuru yakakanya.
Abarundi uyu munsi bibutse imyaka 26 irangiye inyuma y'iganda gugwa ry'umuhisi President Melchior Ndadaye.
Ibyo baye byiza bijaniranye n'ibi byabaye mu gihugu kuko n'ubwo hamwe kwimbaturi kuyo tariki nyine kuyo saha nyine ndeyikiwe niho ababana baje kunamenya uno munsi nabo nyine biciwe.
Uwo ni umushinga amateka yigenga Fabiano Banchi Ryanino wo mu Burundi avuga kuyimbaza ubugiye imyaka 26 irangiye waze ari Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe n'ubwicanyi bwabaye mu nyuma yaho bw'abanyeshure bo mu ishure yo mu Kibimba. Abarundi bane bari cyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda basavye ubuhungiro leta y'u Rwanda. Inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye ku butaka bw'igihugu cya Iraq zivuye mu gihugu cya Siriya.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya agiye kwakira bakuru b'ibihugu bya Afrika mu nama ya mbere ihuza impande zombi kuva Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyuka mu 1991.
Abahinga mu gutohoza ibihe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko nyinshi zobandanya mu ntara zo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, izo ntara zikaba zari zimaze gusinzikazwa bikomeye n'imvura yayisegenya n'imyuzure.
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza John Bercow yatambamiye icyifuzo cy'abadepite cyo gutora kuri gahunda yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Brexit. Aya makuru hamwe n'ayandi turabafitiye mu kanya ntimujye kure.
Itani dyo makuru yahije no hino tubafite muri aka kanya. Inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye ku butaka bw'igihugu cya Iraq zivuye mu gihugu cya Siriya. Imodoka zari zitwa izo nteko zinjiye ku butaka bwa Iraq no Moscow wa mbere aho zatezigana igisagara cha Erbil. Izo nteko zatewe ibiraya n'abantu bashavuye igihe zarengana mu mabarabara y'igisagara cha Duhok mu ntara ya Kurdistani muri Iraq. Inteko za Amerika zavuye mu kibanza gikomeye zarimwo mu buraruko bwa Siriya zavuye ku munsi w'Imana. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yatangaje ko inteko zose za Amerika zivuye muri Siriya zizorungikwa mu burengero bwa Iraq. Atangaza ko zishobora kugira ibikorwa byo kugwanya iterabwoba kuri leta ya Kiislam. Esper yatangaje ko inteko za Amerika zirenga 700 zizokwimurirwa muri Iraq ko zitazotahukanwa muri Amerika nk'uko President Donald Trump yari yabitangaje ku rubuga Twitter. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise muri kigihe inteko zigera ku 5,000 muri Iraq hisunzwe amasezerano hagati y'izo mpande zibiri. Amerika yakuye inteko zayo muri Iraq mu mwaka 2011 ibikorwa vya gisirikare vyarangira muri ico gihugu. Yamara zarasubiyeyo imyaka 3 inyuma yaho igihe leta ya Kiislam yafata ibice bitari bike vy'igihugu.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya azakira bakuru b'ibihugu bya Afrika hagati muri iki cyumweru mu nama izabera mu mujyi wa Sochi izabibaye iya mbere yo mu rwo rwego kuva Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyuka mu 1991. Abategetsi bo mu Burusiya baravuga ko iyo nama izagaragaza impinduramatwara mu mikorere y'u Burusiya na Afrika ikanagaragaza isura nshya ku Burusiya bwari bumaze gusa n'ubutakazi cyusa mu bihugu by'ibihangange ku isi. Dmitri Peskov, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin, yabwiye abanyamakuru ko izabikomeye cyane kandi ku Burusiya buzabufite byinshi byo gutanga muri ubu bufatanye na Afrika. Mu myaka 5 ishize, Burusiya bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano n'ibihugu 23 bya Afrika. Ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku by'amahoro kiri Stockholm muri Suwede kivuga ko Burusiya ari cyo gihugu gicuruza intwaro nyinshi ku mugabane wa Afrika. Abacuruzi n'abanyapolitiki b'Abarusiya baraboneye inama nkizafatirwamo ingamba zihamye zo kongera ubwo bucuruzi. Izitabirwa n'abanyapolitiki n'abacuruzi barenga 10,000 baturutse mu bihugu 35 byo ku mugabane wa Afrika. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya iravuga ko ubucuruzi bw'icyo gihugu na Afrika bwazamutseho 350% mu myaka ishize. Gusa icyo gihugu kirashaka gukaza umurego mu gucuruzanya na Afrika. Biteganijwe ko hazashyirwamo hazanashyirwaho umukono rero ku masezerano y'ubucuruzi bijyanye n'iby'intwaro peterole, gaze n'amabuye y'agaciro.
Abahinga mu gutohoza ibihe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko imvura nyinshi izobandanya mu ntara zo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Izo ntara zikaba zari zimaze gusinzikazwa bikomeye n'imvura y'isegenya n'imyuzure. Utwo turere turimwo ibice byo mu bumanuko bw'igihugu cya Ethiopia, Sudani yo mu bumanuko, Uganda n'uburaruko bw'igihugu cya Tanzania hamwe na Kenya. Ibyo bice bironka mu bisanzwe imvura igereranye kuva mu kwezi kw'icyenda kugera mu kwezi kw'icumi na kabiri. Muri uyu mwaka yamara imvura y'isegenya yarageramiye ibice byo mu buraruko bw'igihugu cya Kenya muri kiringo cindwi zitari nke. Ibyo byatumye haba imyuzure yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu zabo, mu gihe ibitungwa bitari bike byatwawe n'imyuzure. Ibice byo mu bumanuko bwa Ethiopia bitararonka mu bisanzwe imvura imbere y'ukwezi kw'icumi byaronse imvura irengeye isanzwe. Wasira Tiao umuhinga mu gutohoza ibihe avuga ko imvura iriko irwa muri iki gihe mu karere ko muri Afrika mu buseruko idasanzwe amenyesha ko ibintu bizobandanya nk'uko mu ndwi ziri imbere. Avuga ko imvura y'isegenya iriko igwa muri ako karere n'imyuzure iriko itera bishobora kugira ingaruka ku bifungurwa.
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza John Bercow kuri uyu wa mbere yatambamye icyifuzo cy'abadepite cyo kongera gutora kuri gahunda yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'umwe bw'Uburayi Brexit. Iyi n'indi mbogamizi Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ahuye nayo mu kugerageza gukura Ubwongereza muri uwo muryango. Ku wa gatandatu abadepite ntibashyigikiye gahunda ya Johnson yo gukura Ubwongereza mu muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi, bityo Perko avuga ko Inteko Ishinga Amategeko itakongera kuganira cyangwa gutora kuri icyo kibazo kuko byaba ari ukwisubiramo no kudakurikiza gahunda. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yumvikanye n'ibihugu 27 kuri gahunda yo gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi, ariko abadepite batora ko baba baretse gushyigikira ibyo yumvikanye nabo kugeza igihe hazasohokera itegeko rigena uko Ubwongereza buzava muri uwo muryango bumazemo imyaka 46.
Nahabajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi mu gihugu cya Libya batangaza ko bahagaritse mu mazi iba hari Mediterane yegereye ubutaka bwa Libya bimukirije na 26 bari bagiye mu karere k'Iburaya. Umuvugizi w'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi Ayuba Gasim yatangaje uno munsi wa mbere ko ubwato bwari butwaye abagabo 118, abagore 4 n'abana 4 bwahagaritswe ku munsi w'Imana mu mazi iba hari Mediterane yegereye igisagara ca Garabuli ku birometero 60 mu buseruko bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli. Gasima avuga ko abimukira bavugwa ko ari abanyafrika bagarukanywe ku butaka bwa Libya, amenyesha ko bazojanwa mu kibanza cyo gufungiramo abimukira kiri ku murwa mukuru Tripoli. Libya niyo nzira ikomeye abimukira bahunze ingwano n'ubukene bacamwo ariko batera bagana karere k'Iburaya. Mu myaka ya vuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakoranye n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi muri Libya, amazi yagukira ico gihugu rero hamwe n'iyindi migwi muri ico gihugu mu gikorwa cyo guhagarika abimukira bagerageza kujabuka iba hari Mediterane bagana akarere k'Iburayi.
Muri Australia ibinyamakuru bikomeye byose byo mu gihugu byasohoye urupapuro rubanza ruriho ubusa mu rwego rwo kwigaragambiriza amategeko byemeza ko n'igitangazamakuru muri icyo gihugu. Imyigaragambyo ibaye iya mbere ikozwe muri ubu buryo igamije kotsa igitutu leta ngo ikureho itegeko ribuza abanyamakuru kubona amakuru ku bifatwa nk'amabanga akomeye. Mu kwezi kwa gatandatu polisi yateye ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ABC n'urugo rw'umwanditsi mukuru wa kimwe mu binyamakuru bihakorera, ivuga ko ibakekaho kugira amabanga akomeye y'igihugu.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana ku rubuga Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo izitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi yakuruno rino genekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi abarundi bahimbaje imyaka 26 irangiye. Waza ari Perezida Melchior Ndadaye yagandaguye indongozi zitandukanye z'Uburundi zirimwo abashinga amateka, abanyamadini, co kimwe n'abarundi baserukira abavyeyi bababuriye abana ku ishure ryo mu Kibimba mu mwaka w'1993, basaba leta gufatanya urubanza ruhera mu ntara ya Gitega rw'abishe Ndadaye n'urw'abishe Abatutsi ikivunga inyuma rupfu rwiwe. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi mushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Kucibutso cyubatswe ahitwa Kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega ahagandaguriwe abanyeshuri b'abatutsi barenga 150 niho habere ibirori byo kwibuka imyaka 26 iheze abo bana bishwe. Mu majambo yashekirijwe Rutamucero Florence yaserukiye abacitse ku icumu ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu mwaka w'igimikime 1993 yibukije abaje n'abataje akamaro ko kwibuka.
Bagira tubamenyesha ko kuza ngaha kwibubu atari kuza kuzura akaboze nk'uko bamwe bavyibaza, ahubwo ni kuza kunamira abacu kandi tukanahimiriza n'ugwaruka Burundi bwejo ko bokwirinda ugwanyo ruturuka hose ngo soko ry'akabi nkaka. Kwibuka rero biratuma twiyubaka tukamenya uko twotunganya imitima yacu n'iy'abandi bose yakomeretse. Eka no guhaniranira mu gihe habaye kumenya ukuri ku vyabaye, ugusasira indavi kibi bigatuzwa, ubutungane bugakora, uwagiriwe n'icaha akagihanirwa atakujaniranye.
Simoni Suguru yaserukiye abavyeyi baburiye abana babo kuri iryo shuri, nawe yashimye ko ubutungane buriko burakurikirana abishe Perezida Ndadeye, agasaba ko n'inyuma y'ivyo hokurikiranwa abagandaguye inzira karengane z'abatutsi bishwe bazira urupfu rwa Perezida Ndadeye.
Mu Kirundi bavuga ngo ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda, mugabo kuri twebwe iri jambo tuzokwama tuvugira ngaha igihe cyose tuzoba tukibishobora ntirizopfa ryarabaye inkonda. Iyo riba ryobaye inkonda ntituba tukiza, inyuma y'imyaka 26 abana bacu bagandaguriwe ngaha. Yego amaze imyaka, twebwe tumaze imyaka 25 tuza ngaha, kuko umwaka bagandagurigwamwo nta numwe yashobundu yo muhisi President Ndadeye gusumba abandi bigumije. Nabajana nyabahururu bagakora amarorego y'ababatumye batiyumviriye bagasubira kwicuza mu nyuma, kanatsinda ukunda yitabye Imana niwo mukurikiza marira y'abanyagihugu, ahubwo uwo muhumuriza kugira abansi bagandaguye umuhungu wiwe uwiguze Burundi rudovuko rwa gasore incungu yo kwikukira.
Nicimviro cagarutse ko numushinga mateka Fabiano Banchija nino yigenga
ubutungane nuvuga ko ataco burakora, kuko ari agace gato y'umuyobozi yararongoye ishuri yahanywe umengo hamwe n'abandi bantu bashika umengo batandatu. Icyo gihe cyo gufacha ari kikiriho naho kitakenewe barashoboye gucibwa urubanza, gusa icyo ntakingurutse ni ingene batororokanije, hakabamo umuhutu, hakabamo umututsi, hakabamo n'umutwa muri urwo rubanza, bagaca bacibwa urubanza rumwe kandi bagaca bafahabwa n'igihano kimwe cyo kunyongwa. Nayo ubonye uko umengo ni nk'uguherekeranya ibintu bidafashe, kandi urubanza rw'umuntu rwanda si rw'ubwoko, urubanza si kivunga mu bese batwagwiwe. Rero kuba mu bandi bari ngaha mu Kibimba abigisha n'abandi bantu bari bahari batahanywe urubanza rwabo ntirwabandanije, ko rero tubona hariho ibiriko birakogwa amatohoza ariko arabakubishe Ndadaye. Twizere neza ko amatohoza azokwerekana abukuri ntihazobemo karenganye, kandi vyobaye vyiza bijaniranye n'ibi vyabaye mu gihugu, kuko nkungaha mu Kibimba turi kuyo tariki nyene kuyo sanye Ndadaye yiciwe niho aba bana twaje kunamira uno munsi nabo nyene biciwe. Ntivyumvikana rero ko manza zoba zitari guhamagarirwa tuvuge nka rimwe.
Umushinga mateka Banchija nino abona ko kubona leta itarungika intumwa mu birori nk'ibyo ari kimenyetso ko ababigize bafite ico banyegeza.
Icyo bisigura nuko abarongoye intwaro hari ibintu bakeneye kunyegeza, kandi ukuri kutamenyekanye nta nyishu nziza ibaho. Narabibonye ibuta nta muntu wose ariko intwaro ngeze ndahabona kuba batakiza birababaje. Ikibazo cy'abantu bahitanywe n'intambara cyari gikwiye kuba gishigikiwe rwose n'abarongoye intwaro, kuko niho umuti wozanana. Niba iriko birakogwa cyo muri kuvuka no kurekuranira no kuvuga ko mengo batanga inyishu kibazo gihushana cyacu nta kuntu bari umugwi uri kurondera gutoza ku byo baye mu gihugu mu Burundi bwose hagira umunsi wo kwibuka ivyo nyene byabaye bituma n'uyo mugubaho hakabura umuntu w'umuntwaro aseru mu gihugu honyene uburaba ivyo bintu riho nibaza ko nawo ni warugomba kuba ufisuserukira
amashirame gigenga cyo kimwe nabandi bibuka ababo baba abahutu n'abatutsi bose babona ko abarundi bose bakwiye kuronka ubutungane budahengamye no kumenya ukuri ku barundi binzira karengane bishwe mu kivunga inyuma y'urupfu rwa perezida Ndadaye Melchior yishwe nk'izi tariki mu mwaka w'igimekeme 1993
yari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadusomereye inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguye yifashishije abakunzi banyu mu Burundi. Kwindi nkuru yereke Burundi ishyirahamwe ryigenga ORICOM ryandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU rimusaba gukorana n'ubumwe bwa Buraya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira abagondoze leta y'u Burundi kwemera indorerezi mva makungu mu matora y'umwaka uza. Iryo shyirahamwe rinasaba iyo miryango kandi gukora ibishoboka byose kugira ibiganiro bihuza abegwa n'ibibazo by'abarundi bibera hanze y'igihugu bisubire kuba mu maguru mashya. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Umukuru w'ishyirahamwe ORICOM asigura ko ishyirahamwe twara ryashimye kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kubera inshingano wa muryango ufite mu bijyanye no gukinga amatati ku isi yose hamwe n'ububasha bw'uteka ibihugu gushyira mu ngiro ibyo byiyemeje. Gabriel Rusirarongo ya ORICOM yabwiye ijwi rya Amerika bikuru bikuru biri mu rwandiko rwarungikiwe Antonio Guterres.
Mu rwandiko twerekana ibibazo tubona bihari byugarije abanyagihugu byo kutagira aho bavugira. Murabizi ko ata muntu aciyerekana manifestation atari mu mugambwe utwara cyangwa abawushigikiye. Murabizi neza ko ibintu bijyanye no kuvuga icyo umuntu yiyumvira, liberté d'opinion et liberté d'expression, liberté de la presse, byo kutangaza makuru hamwe n'uko umuntu avuga icyo yiyumvira, murabizi neza ko bisigaye ari ikibazo gihambaye cyane. Ntituvuze ibyo ni buryo bwinshi kwidegembya mu by'urudandazwa, kwidegembya mu buryo bwose bisa n'ibyahagaze uno munsi. Uno munsi ndefite debatwara barabizi n'abashikiye barabizi, utari kumwe nabo hari ibintu dashobora gukora kandi ubwo witwa ko bifite uburenganzira mu mategeko. Ibi bintu rero twebwe tukabona yuko hagiye kujamo iby'amatora bishobora kuzoba bibi gusumba, arico gituma kwaciye dusa nk'abasemerera hakiri kare kugira ngo ishyiramwe mpuzamakungu ONU rishobore kugira icyo rikoze.
Bimwe mu byonyo kwibanda ko rutiyarabigaruka ko harimo kugondoza abegwa n'amatati y'abarundi gusubira mu biganiro no kwitwararika ko haza indorerezi mva makungu zicungera amatora y'umwaka uza.
Bushira ingufu mu kubwira abanyepolitike b'abarundi cyane cyane duhereye kuri leta hamwe n'umugambwe utwara mugatutasize inyuma nawo muri opposition ko mu maguru mashasha botunganya ibiganiro bibera hanze kugira ngo ibyo biganiro bishobore gutora umuti w'ibibazo bijanye na politike, imibano, ubutunzi, eka ibibazo byose zongwe biri mu gihugu cyane cyane bumvikana ingene botegura amatora tuje akuza bose. Ikigira kabiri twasavye abasanzwe bafasha Burundi nuko bokora ibishoboka byose kuburyo ibijanye n'amafaranga bariko barafashisha ibicanke biriya bobabwira ko imbere yuko bayasohora bategeza kwerekana ko ariko bategura amatora neza. Tuca dusaba leta yuko ibyo yanka byose yamaze kuvuga ko itazopfa yemiye ko hari abacungera amatora bava hanze, tuyisaba ko yokora ibishoboka byose kugira ngo bacungere amatora bava hanze ibemere baze barabamenyesha makuru. Abasanzwe bacungira amatora b'ibihugu byinshi basanzwe bimenyereye baze mu gihugu bakurikirane.
Leta ya Burundi yahawe kopi ya runo rwandiko hari ibyo yasabwe by'umwihariko.
Kindi twasavye leta nuko yukora ibishoboka byose biciye mu biganiro kugira ngo amatora azobe. Ibi bijanye no gutaha kw'impunzi, ibijanye n'amaradiyo yugawe, amashirahamwe yugawe, byose bishobore kuba byagiyeho. Ivyo navyo nta kandi gishoboka bidaciye mu biganiro. Ikindi twavuze nuko hariho ibyo twise iyi mitahe tubona kumengo ni ninde bashize ku bantu ko bo bihagarika kuko ntacho biriko birafasha biranamara maje mbere nko kubona wewe witwa ngo tanze umutahe mugabo uwa uhaye ahubwo gashosaga gusunzya n'ingufu bo nyene je mbona ko mengo ni nkintu vyo kwimara amaza kuko nta kintu nakimwe bimaze nibabikure abantu bashira imbere neza
mu gihe asiga amezi ndwi gusanga ha amatora mu Burundi amashira hamwe n'imiryango imwe imwe bavuga ko ashobora kuvyara injyane zihambaye hamwe yategurwa abanyepolitike amenyesha makuru n'abahanzi agateka kazi na muntu bataratahuka ngo hanaje hicuka gituma impunzi zose muri rusangi zihunguka hamwe n'umwidegemzo wo gukora ku migambo itavuganwe n'ubutegetsi leta sigura ko abifuza gutahuka amarembo yuguruye mugaba baronderwa n'ubutungane atanke k'intahi zobokera mu minsi heze hari intumwa zibiri zunanitse na rede ruri mu zitavuganwe n'ubutegetsi zirurikiye mw'abanyepolitike bari hanze y'igihugu zaroye mu Burundi anisen iyo nkuru umunyamabanga nshingwa bikorwa muri senarede yari muri zo yatangaje kurwo rugendo ruri mu ntumbero yo gutegura umuzo wa bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu ibitumvikanwa ko mu matora y'umwaka uza byadutse mu mwaka w'2015 ico gihe president Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamugwanya avuga ko atari yemerewe agitsinda bisokoye mu matora nk'uko byagenze mu mwaka w'2010 eroje urika neza Nairobi juri ya Amerika.
Radio Jwi ry'Amerika yavugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda aya majwi arabageraho avuye hano muri studio ya gatano. Tugeze mu Rwanda aho urubanza rw'abantu 25 baregwa guhungabanya umutekano w'igihugu rwakomeje bane muri bo ni Abarundi mu kwiregura kwabo kwabaye uyu munsi basabye leta y'u Rwanda ubuhungiro bavuga ko baramutse barekuwe bagasubira iwabo mu Burundi aba bajyanye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda babica asumutakaboye yari mu rukiko.
Abireguye kuri uwa mbere biganjemo Abarundi bari mu bagize itsinda ry'abantu 25 baregwa ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bose bikekwa ko babarizwa mu ishyaka rya RNC rirwanya leta y'u Rwanda baregwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Biregura kuri uyu wa mbere babwiye umucamanza ko bashutswe bagashyirwa mu gisirikare batabizi. Icyo bahurijeho nuko babajyanye bari babasezeranije kubaha akazi baza kwibona bagejejwe mu mashyamba ya Kongo babaye abasirikare. Abaregwa bose hamwe kuri 25 baregwa ibyaha bine birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Bisobanura kuri buri cyaha bose bemeye ko bagiye mu mutwe w'ingabo zitemewe. Basobanurira urukiko ko bajyanywe bazi ko bagiye gushakirwa imirimo bakaza kwibona bageze mu mashyamba ya Kongo. Banavuze ko bemera icyaha cyo kureba mu mutwe w'abagizi ba nabi usabahuriza kuko batigeze bagira uruhare mu kureba uyu mutwe, ahubwo basanzwe umutwe warashyizweho bakawuyoboka. Bahakanye icyaha cyo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kugira umubano na leta y'amahanga bagamije gushoza intambara. Biregura kuri ibi byaha bavuze ko ibi byaha batari kubikora kuko ntacyo bapfaga na leta y'u Rwanda. Basobanura ko nta bushobozi bafite. Bamwe bavuze ko batigeze bakandagira mu ishuri, abandi bakaba batazi gusoma no kwandika, ko batabasha kuvugana n'abategetsi b'ikindi gihugu. Gusa bavuze ko ibyo byose byakorwaga n'abayobozi babo. Aha ni naho bahere bavuga ko basabye ubuhungiro leta y'u Rwanda ko bafite impungenge ko mu gihe babasubiye mu gihugu cyabo cy'i Burundi bashobora kwicwa n'ababashoye mu gisirikare. Maitre Rwagasore Jean Claude wunganira bamwe muri aba Barundi yabwira ukigo ko ibyaha baregwa babishowemo batabizi. Yarusobanuriye ko nta mpamvu n'imwe bari bafite yo gutera u Rwanda kuko atari Abanyarwanda. Maitre Mujawamariya Dative nawe yunzemo avuga ko nubwo bazabisobanura mu kuburana mu mizi, ariko itegeko rivuga ko ikintu kitwa icyaha iyo umuntu yinjiye ku bushake mu mutwe w'ingabo utari ingabo zemewe z'igihugu. Yakomeje avuga ko abakiriya be bagiye muri P5 atari ku bushake bwabo ku buryo badakwiye kubikurikiranwaho. Yavuze ko abo yunganira bakeneye ubutabera mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere babukeneye nk'abakekwaho ibyaha bashinjwa, uburyo bwa kabiri bakabukenera nk'abahohotewe kuko ukurikije uko bakuwe mu ngo zabo bakajyanwa mu ishyamba muri ibi bikorwa bahohotewe bacuruzwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko imyireguriro y'aba Barundi idafite ishingiro kuko mu byo bavuga ko nta mpamvu bari bafite zo gutera u Rwanda kuko atari abenegihugu, ibi bidafite ishingiro. Mu magambo ye umushinjacyaha yagize ati kuba ari abanyamahanga si ikibazo kuko n'abacancuro babaho. Akomeza avuga ko kuba baregwa baragiye gufata imbunda zitari zo gutera amashu mu Rwanda ahubwo zari zo gukuraho ubutegetsi. abaregwa bose basabwe gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza abunganizi babo bakavuga ko bakwiye kurekurwa naho abarundi n'abaganda bari muri dosiye leta y'u Rwanda ikabashakiraho baba badafunze abaregwa 21 n'abunganizi babo nibo baraye bashoje kwiregura no kugira icyo bavuga ku minsi 30 basabwe n'ubushinjacyaha abandi bane bazakomeza kuri uyu wa kabiri ari nabwo urukiko ruzatangaza umunsi ruzafatiraho umwanzuro Asumta Kabuyi, ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta, turacyari mu nkuru z'ubutabera. Bwana Leo Mugesera wagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu rukiko rw'ubujurire yihanye umwe mu bacamanza maze bituma urubanza rusubikwa. Yihanye bwana Charles Kariwabo wigeze kuba perezida w'urukiko rukuru amushinja kuba mufiteho urwango. Mugesera aregwa ibyaha bya genocide n'ibyo basinyo ko umuntu bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya mu Rwanda mu mwaka w'1992. Eric Bagiruwusa.
Bwana Leo Mugesera yinjijwe mu cyumba cy'urukiko abanje kwamburwa amapingu kugira ngo abone uko aterura umurundo w'amadosiye yifashisha burana. Yari mu mpuzankano y'iraho ziranga abagororwa, ishati yarengejeho ikote kubera ibibazo by'ubukonje, yari kandi yambaye ishapure ndende y'ibara ry'ibihogo byagaragaraga ko yari yayikubyemo byibura nka kabiri, ikabutura y'iroza nayo yari iteye ipasi kandi ari ndende ku buryo byari bigoye kumenya indeshyo y'amasogisi y'umuhondo yari yambaye mu nkweto z'ibara ry'ibihogo. Akinjira mu cyumba cy'urukiko yatambutse afata umwanya uhagije atunganya amadosiye ku meza yari buburanireho. Ni amadosiye yazanye mu ivarisi nto y'ibara rya shokora ndetse nayo yari afite mu gikapu cy'umukara. Arangije gukora ibyo yabajije umwanditsi w'urukiko niba yatambuka akamusuhuza maze undasubiza Mugesera ko bitari ngombwa. Niko kumubaza aho ubwiherero buherereye. Mugesera yatambutse asuhuza abashinjacyaha baburana barimo Madame Claudine Dushimimana baburanye kuva urubanza rwatangira ku rwego rwa mbere na magingo aya. Inteko iburanisha ikinjira atanze amategeko kuko nta munyamakuru wemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha. Umucamanza akimara kwibutsa uko iburanisha ryagombaga kugenda, Bwana Leo Mugesera yamubwiye ko mbere ya byose akeneye kumenya amazina y'abacamanza bose bagomba kumuburanisha, na cyane ko ngo yari yicaye aho atababonaga neza. Umucamanza yamusubije ko amazina y'abamuburanisha atari ngombwa kuko ngo ikingenza ari uko amenya ko ari mu rukiko rw'ubujurire. Yanamubwiye ko agomba kuburana ahagaze imbere y'inteko y'abacamanza, ariko Mugesera avuga ko kubera impamvu z'uburwayi ku rwego rwa mbere yaburanaga yicaye. Umushinjacyaha Claudine Dushimimana nawe yemeje ko Mugesera yaburanaga yicaye, ariko ku cyemezo cyafatiwe ku rukiko rukuru kitakurikizwa ku rukiko rw'ubujurire, cyane ko ngo nta cyemezo cya muganga kibigaragaza. Umucamanza yiherereye akanya gato maze yanzura ko Mugesera agomba kuburana yicaye nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere. Gusa Mugesera ntiyatsimbutse ku nzitizi yo kumenya amazina y'abagomba kumuburanisha, kuko avuga ko aburana mu rukiko rukuru bwana Richard Muhumuza yari umushinjacyaha mukuru, none ubu ngo yabaye umucamanza ku rwego rw'ubujurire, akavuga ko ubona abandi kubihana byamugora atabazi neza. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatanze akanya maze Maitre Jean Felix Rudakemwa na Mugesera batembera imbere y'amacamanza bagenda babaza amazina mu ijwi ryo hasi, barangije basubira mu byicaro byabo. Umucamanza ati mwasanze bimeze bite? Mugesera ati bimeze neza, ariko umucamanza umwe haracyari ikibazo. Ubwo ni bwana Charles Kariwabo wahoze ari perezida w'urukiko rukuru rwaburanishije Mugesera. Uregwa yahise amwihana amaze umucamanza amusaba gusobanura impamvu z'ubwihane bwe. Mugesera yisunze ingingo z'amategeko yabwiye urukiko ko iyo umucamanza yihanwe umwanditsi yandika ko habayeho ubwihane gusa, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka, hanyuma impamvu zikazatangwa mu nyandiko zigasuzumwa. Urukiko rwakomeje kumwibutsa ko icyo rumusaba atari impamvu yihanye bwana Kariwabo, bitarenze kwinjira mu bisobanuro byimbitse. Mugesera ati ibyo byazana impaka kandi itegeko rivuga ko nta mpaka zigomba kubaho. Yabwiye urukiko ko hari ibyo yashakaga kurwongora ariko umucamanza amusaba kubivugira mu ruhame. Ntiyasobanuye imiterere cyangwa inkomoko y'urwango ashinja Kariwabo, gusa mu mpamvu yatanze amwihana yavuze ko harimo iz'urwango ndetse ngo na bimwe mu byo yigeze gukora mu rubanza rwa Mugesera akiburanishwa n'urukiko rukuru. Maitre Jean Felix Rudakemwa, umwunganira mu mategeko, yabwiye urukiko ko amategeko aha Mugesera uburenganzira bwo kwihana umucamanza, avuga ko bagiye kureba impamvu z'ubwihane zikajya mu nyandiko zikashyikirizwa urukiko. Umucamanza yabategetse ko gubakurikiza iby'amategeko ateganya. Amategeko ateganya ko iyo habayeho impamvu z'ubwihane zishyikirizwa umucamanza mu gihe kitarenze umunsi umwe. Mu iburanisha rya none hagombaga kureberwa hamwe impamvu z'ubujurire, ababuranyi bombi n'urukiko kandi bakarebera hamwe ingengabihe y'uru rubanza. Bwana Leo Mugesera ni umunyarwanda w'imyaka 67 y'amavuko, ni umuhanga mu byiga ndima bifite impamya bumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera ari ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya ya mumpera z'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri n'imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nka rutwitsi kuko ngo uyimuregeshamo gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yarahanganye n'ishyaka MND ryari ku butegetsi mu Gesera avuga ijambo kugeza ubu wigeze kubaho mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ubutabera bw'u Rwanda bwamuhamije ibyaha bitatu bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu maze bumuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose afungiwe muri gereza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda umucamanza yavuze ko azatangaza indi tariki y'iburanisha nyuma yo kuzasuzuma ubwihane bwa Leo Mugesera akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
murakoze gukurikirana ibiganiro byacu